Radio Izvi Amerika. Wanda nyakumbi zivigani vyatu mukirundi na mukinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mukirundi na mukinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri isa
ibintu byarahi bibaye ngaha tubyakira nayo murabona birateye agahinda abana ko abantu batishye kandi ari benshi umuryango usigaye wifumbase ariko birateye agahinda
uwo numwe mu basinzikajwe n'imyuzure mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura turavugana ku banyasomalia muri Kenya bifatanije n'abanyakenya mu kwiyamiza igitero c'iterabwoba cyahitanye abantu 21 Nairobi ku munsi wa kabiri murumviriza n'ikiganiro gishashakira amakuru iyo mu karere mu Burundi abantu 8 bo mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura iyo bahitanywe n'imvura yarayiguye mu ijoro ryo ku munsi wa kane washiriye uno munsi wa gatanu mazu arenga 30 yarasidutse ayarengijana nayo ategwa n'imyuzure byatangajwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka no gutabara inkuru y'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka ari Bujumbura mu Burundi.
Iyo mvura isegenya ihitanye umuryango umwe wo kugacimbira Ruyange umutumba sororezo wa komine Kanyosha ntara ya Bujumbura ni mu nkengera z'igisagara cha Bujumbura mu gitondo cy'uno wa gatanu intuntu n'amarira nibyo byaranga abaryango n'ababanyi b'umuhisi Ndikumana Janvier n'umuryango we wose atanu mwavuyemo biturutse ku musozi wasidukiye ku buraro bari bajyamyemo abishwe rya Amerika ryasanze ku rugo rw'abahisi bari bumiwe batagira bakira nayo bamira abari umutima amenyo bavuga ko badatahuri zabaye
ahubwo twumiwe n'agatangaza tumaze kubona bino bintu byabaye twatangaye twese kuko byabaye mu ijoro ta muntu n'umwe arahabona kumbe turiko turibaza tiyo biba ku murango hariho n'umwe yari gusigara tubonye ho umuryango wusuheza abana n'umusinga nahe no fasa ni bahereye mu ndurumyo
ibintu byarahi bibaye ngaha tubyakira nabi murabona birateye agahinda urabona ko abantu batishye kandi ari benshi umuryango usigaye wifumbase ariko birateye agahinda gusa
umutumba Ruyange ahareye haguye ibara urahanamye kandi imvura ibandanije igwa ku murindiriko izindi nkumbi zishobora kuhagwa ababanyi babaraye bahasize ubuzima bafite icyo basaba
icyo dufasa kimwe gikenewe nuko kenshi tworonka ahantu tuba hameze neza urabona aha hantu no kuri harateye agahinda n'ubundi nabandi baracyapfa kuko hari manga ndende
umufasa urabona hano hantu haratemba harahanamye inzu yaguye ku numusozi hari n'izindi ziri ruhande bega icyo kugwa n'igiki kugira ngo isanganye nk'iri nsubire kuba
nibaza yuko abaze twintwaro bagira icyo bakoze ku bantu basigaye hano hantu kugira nka
umuhanuzi wa musandari wa komine Kanyosha ajejwe imibano n'intwaro nabo nyene asanga akugacimbira Ruyange abahaba babangamiwe muri kino gihe cy'imvura afatiye ku kuntu hahanamye Ladislas Baziruwiha yabwiye Ijwi ry'Amerika ikigiye gukorwa vuba
ikigiye gukorwa nuko abegereye hajya ahantu tubagisha inama tukabatoza umugambi yuko muri iki gihe imvura ari nyinshi bokinjura hanyuma bakaraba handi baba barabaye kugira ngo barindire iki kumbure bige ukundi bo kwitunganya
aravye kuntu hameze mu bisanzwe cyangwa kubaka amazu nta mugambi wa kazoza hoho utegekanywa kugira ngo ibara nk'ibyo no kumwa koza ntisure ku
umugambi wa kazoza ni ngombwa ariko murazi imigambi nk'iyi hajya n'ahantu hanini cyane n'ahantu hegereye igisagara abantu barahurumbira kuko bumva ko begereye igisagara cyane irashoboka rero ko uwo mugambi leta yo nyene ifata ingingo abo bantu bakimugwa hanyuma bakategura
imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ndiyo nonye gusa mu ntara ya Bujumbura Colonel Antoine Ntemako arunga igipolisi kijeje gutabara avuga ko abantu babiri baraye bahasize ubuzima batwawe n'imyuzure mu gisagara cya Bujumbura umwe muri zone ya Buyenzi uwundi muri zone ya Kinama n'amazu atari make yasambutse
mu gisagara cya Bujumbura naho nyene ntibyoroshye cyane cyane muri komine Ntahangwa ni muri zone Buterere amazu 30 yabomotse ayandi 102 aruzura mu Kinama batandatu arasambuka kweri yombura nyinshi nyende umuntu umwe na nyirahatsi ubuzima kweri yombura mu buyenzi muri komine Mukaza umuntu umwe yitabye imana ahitanwe ni yombura ama n'abantu babiri barakomeretse murumva ko ari ibintu bitwa bakandi byo nibiharu bya mbere turacabana turondera turaba ibiharuro kugira ngo tuzobikorere ko abantu bazoshobora gufasha
ikigo ijibu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere mu Burundi cyatangaje ko muri kino gihe imvura izogwa ari nyinshi mu burere bwo mu burengero mu buraruko bushira uburengero no mu gihugu hagati umuyobozi w'ico kigo Renerida Ndayishimiye yabitangaje kugenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka uheze hari mwihanahana ry'ibyiyumviro ku bijanye n'ingene ikirere kizoba cifashe muri uno mwaka wa 2019 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuyo nkuru Kuri uno wa gatanu abadandaza b'isoko nini cyane ya mbere mu karere ka Afrika buseruko ya Eastleigh igizwe hanini n'abacuruzi baturuka muri Somalia yazindutse yugara mu ntumbero w'ikwiyamiriza igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 21 Nairobi ku munsi wa kabiri abo banye Somalia bagize urugendo rw'amahoro rwo guhagararana n'imiryango yabuze ababo bakuru mu muryango w'abasomali n'abanyepolitike muri bo bavuze ko bagiye gukomeza inyigisho kugwaruka ruhendwa na Al-Shabab rukajanwa mu bikorwa by'iterabwoba umenyesha bakuru wa Cheroje wiri kaneza ari Nairobi adufite ibindi kuri inguru
Somagara ntagnan kagondas kagabadri yowana gachal.
Ah!
Agaidi wa shindwe.
Wa shindwe!
Al-Shabab shindwe.
Wa shindwe! Wa shindwe!
Uwo mushinga mateka Yusuf Hassan yatowe mu bwoko bwa Somalia mu gace ka Kamkunji na Nairobi yari mu bari barongoye urugendo rw'amahoro rwakozwe nyuma yo kugara amaduka mu isoko ya Isiri iyo soko ni ya mbere mu karere ka Afrika y'ubuseruko yiziziwe n'abanye Somalia bwana Hassan ari imbere y'isinzi ry'abantu yasiguye icyatumye uyu munsi yafatwa ingingo yo kugara iyo soko mu kiringo cy'isahimwe
We stand together with the rest of Kenyans. We are part.
Duhagararanye n'abandi banya Kenya. Turi bamwe mu bagize Kenya. Ingorane za Kenya, n'iterambere bya Kenya, ni byacu twese. Kandi ntidushobora gushirwa ku ruhande nk'ubwoko. Rero ubwoko bwacu burahabwiyamiriza iterabwoba, amacakubiri n'ubugizi bwa nabi. Al-Shabab ntigifise kibanza muri twebwe. Turiyamirije ibyiyumviro n'akaranga mutima ka Al-Shabab. Ntibaduserukira cyangwa ngo batuvugire. Kazoza kacu kari ngaha
our future belongs here
ekana usene labase rukirubwoko bwanye Somalia yunga murya Hassan
Nino yaliyotokea katika sehemu ya Riverside tumesikitika sana na vile mnavyoona hata sisi
Birya byabereye Riverside byatubabaje cyane natwebwe abana ba Isiri twarabuze abahungu bacu bize bo ba indongozi z'ejo haza mwarababonye tubahamba haraciye imitsi ibiri turababaye rwose kandi twebwe ntidushigikiye Al-Shabab cyangwa ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose twebwe aba ba Isiri turabadandaza bironderera gusumukate ku munsi sinkekeranya ko mwese muzokwifatanya natwe kandi muronsa makuru yariyo yose mwese nimero yo gutanga raporo iyo nimero ntiyerekana amazina canke nimero y'umuntu muyigore mu telefone ko munarungike ku butumwa bwanditse Hagataho bamwe mu Kenya basanze bihevye bateye kunyuga ko ya dusite barababanyi babo bavuga ko batunguwe n'ivyabaye Uwo mukenyezi numwe muri bo.
It's quite shocking. It was very unexpected. We've been
Birababaje rwose. Ntabyo twari twiteze pe. Twari tubanye n'umugabo nk'amezi atatu. Yari no ku rubuga rwa WhatsApp rw'urupangu. Yanatanze amafaranga mu bikorwa n'imigambi dufise ngaha. Twumva harabaye ikirengero mu gucungera umutekano wacu. Ntitwiyumva neza kureka abana bacu gukinira hanze.
Play outside.
Al-Shabab yavuze ku cyatumye gutera Nairobi hanini ari ingingo ya Perezida Trump yo kwimurira ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu ariko muhinga mu byerekeye umutekano mwenda mbijiwe asanga bitagira ifatiro
For me it's laughable because Kenya is not involved
Kubwanje nivyo gutwenga kuko Kenya ivyo yibazo vya Yerusalemu ntibiraba kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv iruhande yivyo mperuka Donald Trump atari president wa Kenya ahubwo ari wa America rero inginga fata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika sitwebwe ivyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv Hassan nawe yagarutse kutwigoro turiko turakorwa kugira ngo rwaruka ntirusubire kureshwa na Al-Shabab
Many of the issues that lure young people to terrorism and to radicalization are social issues
ibibazo byinshi bituma urwaruka kuja mu iterabwoba no kuba intagondwa n'ivy'imibereho nko kubura kazi umubabaro wo gukumirwa n'ibindi turiko duhurwaruka rwacu akaryo ko kuja mu mashure no kubateza imbere twaruguruye amashure y'imyuga no gutuma tumanako mu duce duvisemwe abantu bakenye cyane kuko tubafite abakene bashobora kureshwa byoroshe bakemera kuja mu ntagondwa kandi twarasubije inyuma ukwemerwa kwa Al-Shabaab mu bwoko bwacu mu buryo bw'igitangaza Mushikubu abantu 21 bari mu police umwe niwe bimaze kumenyekana ko baguye mu gitero cyo kunywa kwa dusite cyabaye ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri w'indwi abihebye batanu baricwa abo bakorana bagera ku 9 nabo batabwa muri yompi Heroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro kira
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
guhabwa inyishu yo kwa muganga ikomenyesha kugendana umugera wa sida si kintu cyoroshye kwakira eka ni binoroshye gushikiza mu muryango kuko ari inkuru kenshi iza ica inkokora ariko ahanini byose ngo biva ku kugenda umuntu aba asanzwe abaho mu buzima bwa misi yose uko biri kose ugendana umugera wa sida yama akeneye abamuba hafi bamutera intege mu bihe abayemo menyesha makuru wacu Francine ndiho kubwayo aradushikiriza uko babiyaze n'imigwi itandukanye
nkibimenya narababaye cyane ndumva ko ubuzima bwanje buhetse
uwo mukenyezi ni umunywanyi w'ishyirahamwe ANSS rikurikirana abagendana umugera wa sida mu Burundi atubwira ingene yumvise amerewe kwa muganga bahejeje kumumenyesha ko basanze afise umugera wa sida iminsi ya mbere iragora na cyane cyane iyo hageze kubibwira abandi nk'uko abivuga
narababaye cyane ndumva ko amagara yanje kubaho bitarimo ndumva ko nabana ngiye gupfa ntabareze ndumva ko ntariho ndi mu bapfuye ariko manje kumviriza inyigisho za muganga byarampaye kure maze muganga arambwira ati aba bose bari ngaha nanone ubona ko basa neza ati nawe nta kizobuza utabaho kandi niwafata umuti neza uzorera abana bakuru
harabo wabimenyesheje
mu nshuti je ndafise mutari wanjye naramwegereye ndabimubarira nyine wacu yarababaye arambwira ati cheke imbabazi nuko mbona uzo hapfa abana none bitagenda kute ngo ubu yamaze kubimenyera basigaye ambwira ngo usa neza ngo ufite amagara meza
imiryango yose ntiyakira kumwe inkuru nk'iyo wundi mukenyezi avuga ko we bitamuteye ubwo ba amenye kwa gwaye kuko yibutse ko n'izindi ndwara zica
amaze kumenya ko ngwaye cyo nyine narahamagara umuryango mpamagara bene wacu ndabwira musazanje ndabwatijewe nasanze naranduye umugera wa sida musazanje cyo yambwiye ati mureme zongorane ntabwo ari ngorane za wenyine icyo ndagusabye gusa mushikanje ubandanye usenga ntushiremo masese mu mutwe n'uzuwavugira ingorane ati ufe hatarage urabona kufisa abantu nani tiro nigeze mbura nayibonye uko umengo ni bisanzwe kuko ingwara zica ni nyinshi sumugera kuko maze kwinjira muri ANSS nkajya mu nama nasanze hari abagore benshi beza mbe basubinje ubunini n'ubwiza cyambura uko umengo ni ibintu bisanzwe gusa bidashobora kumbuza amahoro
umuntu agendana umugera wa sida arakenera abamuba hafi umwe mu baforoma basanzwe babakurikirana amenyesha ko kuba bakenyezi akenshi batanaherekezwa n'abagabo bubakanye iyo bagiye kwa muganga ngo ari imwe mu ntambamye
abaherekezwa n'abashinga ntahe babo ni bake nico gituma rero cusanga kenshi umukenyezi acaje gushwana muhira igihe umushinga ntahe wiwe amenye yuko umukenyezi agendana umugera umushinga ntahe kenshi yihutira guca mubarira ngo umugera ngo niwe wawuzanye ngo niwe wawukweze ibicanke n'ibindi abantu nkaba n'abantu bo kwitwararika cyane n'abantu bakeneye ko babona ko wabitayeho n'abantu bakeneye ko bagutuye ikibazo babona ko babatoreye inyishu naho byoba bigoye ukamuremesha ukamubwira uti ndagufasha
kwakira ko umuntu mu muryango agendana umugera wa sida biragora ariko kandi iyo bishitse ngo urabitahura ukanatanga intererano yawe nk'uko umwe mu bagabo twavuganye abishikiriza
umunsi wa mbere nyene urumva ko
bitangaje ugize ubwoba mugabo bisubiye uko imisi igendira hera niko ugenda urabitaho tikumbure ko byamushikiye nta kundi kumwiyegereza nakamuba hagufi nkabo uhura araba mama bayigendana arabapfakazi misanzwe ari nk'icyo umuterere ushoboye ubakimufasha ukamufasha no kuraba abana misanzwe uramuhimiriza kaja agenda kwa muganga afata imiti kini nacho kujya kuntu hari bikorwa byinshi hari ukwifata ukundi kuntu misanzwe maze kumenya ko awufise nawe umuhanura hari ibintu byinshi yirinda baranavuga yuko ngo hari nibikorwa uhura biruhisha usanga abasoda mu mubiri bakagwara na nyabikorwa ugasanga nawe nyene ntibimworoheye misanzwe uramufasha
gushigikira ugendana umugera wa sida biri mu byofasha kugira nawe yumve ko naho yanduye indwara atari ugiye gufa canke ngo abeho ata umuserukako Francine ndio kugaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Kubigeme imiliyoni n'imiliyoni ku isi gushika mu myaka y'imiyabaga ntibizana n'ihinduka ry'imiri yabo yonyene ahubwo bizarana n'ibibazo bimwe bimwe bibangamira ubuzima n'amagara yabo barakoreshwa imibonano mpuzabitsina bakiri bato baratwara inda batifuza kandi bakagwara indwara zo mu bihimba by'irondoka umwigeme Dori Nikas yabo ya higanywe muri Mistake Burundi mu kwezi kwa 11 mu mwaka urangiye w'2018 yarihaye ikogwa cyo kugwanya ivyo bibazo abakobwa bahura navyo yaganiriye mukanya na mugenzi wacu Oriane Itangishaka akabatangura amubwira ihiganwa rya Mistake aheruka guhiganwamo
ego Mistake ni higanwa ryari rigenekewe ku migeme wese yaba ari hagati y'imyaka 17 na 23 Intumbero y'iryo higanwa ryari ryo gushigikira umurundi kazi wese mu migambi yabo mu bijyanye byerekeye ubumenyi bujyanye n'iterambere ry'imashini ryari higanwa ryateguwe n'ubushikiranganji bugaruka n'ibyo bita mu gifaransa ama poste teise bifatanyije n'ishyirahamwe ryitwa BHUB Burundi Innovation Hub aho umwigeme wese yarazana proje yiwe bakamufasha kuyidevelopa aho twakurikiraniwe na Spirit Connect iyo twari twavugiye ko vendredi hete ego
muri iryo higanwa rero niho twumvise ko twamenye yuko uwashikirije ubwo buhinga tuhava tuvuga mu kanya kari imbere ariko mbere yaho yuko tuvuga ubwo buhinga we washikirije muri Mistake ubwo buhinga bwa none bwa technology washikirije ushobora kutubwira icyatumye wiyumvira gutangura ubwo buhinga washikirije yo app y'amakuru yofasha abigeme kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo
ego nje ndavuga yuko ikintu cyamenye niyumvira uwo mugambi wo gukwirakwiza application ni inkuru navuga ko ari inkuru imbabaje yankoze ku mutima y'umukobwa yabana n'umuvyeyi wiwe abe ari se wiwe umwana yagize ngo yane umuvyeyi we akaguma muviola umwana ntabe akaguma afata ku nguvu umwana nawe ntashobore kuronka yitura kandi no mu ishuri kubona cyangwase n'ubumenyi buhagije ku byerekeye indwara zanzwa zikimuhimba byondoka ejo se ikaba ingorane kuri we ivyo vyarankoze ku mutima ku buryo nyumviye ati kubera iki tutoja hamwe tugakora ikintu cyofasha ubwo gwaruka kugira ngo baronke ubumenyi buhagije kuri izo ndwara zandura zikeye mu bimba by'iyondoka kugira ngo baronke bashobore no kubaronke nabo bo kwitura
uyu mwana none iyo nkuru ibabaje cyane tubwiye uyu mwana yari afite imyaka ingahe yarakwituye yarakubwira ibyo bibazo ariko aracamwa aho umubyeyi we yamufata ku nguvu
oya yanyituye gusa ni nagetse kuyimenya ntiyashobore no kuronka uwo yitura kubera ko ni bimwe ubana n'umubyeyi ntubufise uwo muyaga nta mama we yari afise umva ntiyari afise uwo bayaga ngo muhe n'impanuro cyangwa uwo mukura muri ibyo bintu so
yarafise imyaka ingahe
yari afise imyaka 16
kirambaje cyane rero cyo uyumvira ati abigeme nko muri iyo myaka barakwiye kuronswa makuru barakwiye kuronka aho bashaka kwitura n'umuntu bashaka kwitura ku bibazo nk'ivyo tubwire rero ivyo bijanye iryo huriro iyo application waciye wiyumvira rikora gute
ego ni nkuko mwabivuze ni application ifise ibice bine itambere ni dutanga amarticle amavuga ko inyigisho zijanye n'ingwara zandura zicye mu bimba by'irondoka kugira ngo ubwo rwaruka rwacu ruzonye ubumenyi buhagije kuri izo ngwara kugira ngo ntibaze bagwe no mu sanganya muri kazoza mu gice cya kabiri naho hariho igice dutanga dufasha mu gice cyerekeye abigeme kibafasha kumenya ryari bazoja mu butinyanka na ryari bazobuvamo mu ncamake bibafasha guharura kugira ngo birinde gutwara inda batifuza kubera ko icyo ni ikibazo gikunda gushyikira kenshi abigeme ego
igice cya gatatu
igice cya gatatu naho umukoresha iryo huriro ashobora kuvugana n'umuganga cyangwa uwo bita umupsikologi ku ngorane zose baba bafise kubera ko kenshi na kenshi nk'umwigeme afise ingorane cyangwa ashaka kugenda nko kwipimisha dufate nk'indwara ya sida biramugora kugenda kuri ya centre kugira ngo kubera aca atinya ko batangura kumutuma intoke cyangwa batangura kumuvuga twebwe muri iryo huriro turabaha icyo bita privacy bagahura n'uwo mu doctor tukabagira bakabonana cyangwa bakavugana kuri telefone akamuha amakonseri niba ari kubonana bakabonana cyangwa mu psikologi akamufasha muri ibyo byose yaba yifuza ego
iryo huriro none dori nk'uko tuko turabivuga ni ihuriro riri ku telefone ngendanwa abantu bose muri iki gihe usanga umenga barafise amatelefone ariko nk'abari mu gihugu hagati bazoshobora gukoresha iyo application ubwo buhinga cyane cyane ku matelefone asanzwe abigeme ariko baragutega amatwi telefone isanzwe yari yose ubwo buhinga burashobora kuboneka
ego cyane gose nabonye mitwara biyumviriye hari icyo bitwa mu cyongereza USSD code aho badashobora kugira nk'akarorero nka kujya uraba amayinite ukagira etoile dufate nk'ijana hari igihe bakuzanira ibyo wifuza dore twebwe muri ubwo buhinga bwacu ihuriro badashobora kugira uko oya baca babazanira dufate nk'inyigisho cyangwa ari umuganga bakeneye kubonana nabo tugashobora kumuhuza bakavugana
ni ukuvuga ko ashyiramo izo nimero hama amakuru akaca yinjira muri telefone yiwe
ego cyane cyane muri bwa butelefone buto buto cyane cyane aba bafise izo telefone bashobora kugira gukoresha ubwo buhinga
murakoze cyane none igikorwa cyo guhimiriza abigeme bakiri bato kumenya imibiri yabo woba uratangura kugikorana n'ayandi mashirahamwe cyangwa leta nk'uko twumva wari muri iyo mistake yari yatunganyijwe na leta bobo uramaze kubegera ngo muganire nabo urabe ingene bogufasha kumenyekanisha ubwo buhinga cyangwa no kubushyira ahabona
ego mugabo ko njyewe ariyo nkitangura sindagira binini cyane gusa icyo nkora hari igihe mpora nkorana n'ishyirahamwe ryitwa SCORA ni abanyeshuri biga kuri Université y'u Burundi biga ibintu bijyanye n'ubuganga n'ibindi byinshi turakorana tukaganiriza urwaruka na jyewe ku bwanjye muranganira n'abo tungana cyane abo bari mabansumba gatoya tukaganira kugira ngo dushobore guterana ibyiyumviro kandi twigishane kuri izo ndwara
iyo application yibabwiye bayumva gute barayitegera barayishima
ego benshi barabitahura n'abandi ndagerageza kubasigurira bakabitahura ego
ni byiza cyane none wiyumvira ko ubwo buhinga vuba tuzotangura kubona ku matelefone nka ryari
nifuza ko nko mu kwezi kwa gatanu bwatanguye gukoreshwa yego
Urakoze cyane Dolly kumwe ku murongo kino nkuko bizi ni kiganiro gihijambo abanyamanye biradijwe rya America nabo nyine batangiye kuduhamagara bafite ibibazo bafite ibyiyumviro duhere kuwitwa Ngoboka. Ngoboka uraho neza?
Muraho muraho neza. Umwaka mushya muhire kandi.
Twese twese.
Nduga kwijambo. Nk'ibisanzwe nyine ninjye muvugana Ngoboka. Ndabakunda cyane kandi n'ikintu cyane ndagikunda kandi nabyo nkayikunda cyane by'umwihariko. Ibintu byiza cyane ku muryango wanjye n'abanyarwanda muri rusange.
Murakoze cyane. Ikibazo ufite mutumire
nibyo koko nk'uko abantu bakurikiranye no ku mbuga ndetse no ku maradiyo se namubwira nuko wenda nakomereza aho ngaho ndetse ahubwo nta bagenzi be bangavu nabo bakabasha kuba batira ikirenge mu kiwe kuko uri kumva nimba ari miliyoni irenga nk'uko nabibonye ubu ndi kumva ko cyaba rwose ari igikorwa cyiza cyane arimo gukora n'abandi bamufatiyeho urugero nabo bakabasha gukora nk'ibyo akora uwo mutumirwa mwatuzaniye byaba ari igikorwa cyiza cyane ku banyarwanda bari hari ikintu kimwe kijya kibaho bakitinya bakumva ko nta kintu bashoboye ariko burya iyo umuntu iyo bakoze buri wese umuntu yakoze afite aho agera ku ntumbero kandi ndetse niyo ashaka kanayirenza bitewe n'umusaruro aba yatanze kandi n'ubushobozi n'imbaraga bafite ngo rero ndi kumva rwose icyo gikorwa ariho agikomerezeho urumva ni gahunda nziza cyane ntabwo umuntu yavuga ngo siyakoze yarakoze rwose tumuhaye ijana ku ijana akomerezaho ndetse n'abandi bari hano mu Rwanda nabo babashe kumeza ngo ngende mu karere ka Ngoma hano mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu dugudu rema ya mbere ubundi bwo abese bazi ko ndambasaderi wa Radio y'America no mu karere ka Ngoma
none Ngoboka zimwe mu mpanuro ubona abigeme babakobwa muri ako karere wawe uwo bakwiye kuronka ni nkizihe kugira ngo bifate neza bitware neza ntibagwe mu bibazo
urakoze cyane kwitse mbaje ubundi n'ubundi hano mu kazi ka Ngoma hari abashinzwe gukurikirana imikurire y'abakobwa ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi babafasha myumvire ni ukuvuga ngo n'ubundi bagomba kubigisha gahunda nziza atari izo kujya mu ngeso mbi kurezi k'abakobwa ni bamwe mu kintu cy'inzitizi gishobora kugenda kigongana n'amategeko cyane ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi ubwo usanga bari mu makoperative cyangwa mu dushyirahamwe ugasanga bari kwiteza imbere ugasanga umwana w'umukobwa ugasanga afite nka miliyoni zirenga eshatu ndetse ugasanga natwe b'abahungu kuko n'ubundi n'ikigereranyo hano cy'abakobwa muri abakobwa wenda hari n'imishinga baba bita Imbuto Foundation ibafasha cyane mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse n'indi bita Plan Rwanda. Plan Rwanda rero n'Imbuto Foundation ni imishinga ikurikirana abakobwa cyane.
Katubandanye twakiri uwitwa Claudie. Claudie uraho neza?
Ndoro cyane.
Duhamagaye urihe ga Claudie?
Ndahamagaye ndi muhondi mu ntara ya Karuzi. Mbega uburyo udakoresha mu ibyo bintu n'uburyo bw'iwawe cyangwa n'uburyo udakora muri leta?
Muri uno mwanya aho ngeze naho ndi kunkora ibyo bita designing mu gukora iyo application nkarondera n'abo twakorana ku buryo noza ndaronka nk'abanyandikira kubera izo nyigisho zizaba ziri mu Kirundi mu Gifaransa bishobotse no mu Cyongereza kugira ngo bose babonere akajya ko kutahura izo nyigisho.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Chotirero mwese mkonda radio juli ya Ameriki vigani unwa makrutuwa te wafite kuri sahani wabigaru kie tuweoneheo akanya kugushimila engineer ya dufashije muhinga bugevzi uma hamwina Joffre Mutagoma ya dufashije kwegeranya vigani ilo tuwa wategurie kuri saha uwabiha galariye ni Etienne Karekezi kuri miko alikumwe na Ange Fideni Yongabo tuwashimile mwese mugiru mgoro wa mwiza mwanda anye mwumviza radio yanyu radio juli ya Amerika.